mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi iriyobora. Mwiriwe nshuti bakunzi, nikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazo. Mu Burundi impande zitandukanye zikomeje kutavuga rumwe kuvyavuye mu matoro y'umukuru w'igihugu yasozerewe mu ndwi iheze.
Yo rero umuntu ashoboye gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza kubona bose bahuje kiretse umwe azasubire kubo yatumye ababaze uko bavyifashemo.
Uyu ni Pierre Claver Kazihise arongoye umurugujeje gutunganya amatora mu Burundi seni yishura ivyatangajwe n'inama y'abepiskopi katolika bo mu Burundi baherutse kwemeza ko amatora yibwe. Abahitanywe na virusi ya corona aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barenze 100,000. Ku mugabane wa Buraya, Ubudagi busaba Uburusiya gutanga insiguro ku gitero cyo kwikoranabuhanga cibasiye inama nshingamateka y'Ubudagi n'ibiro vya chancelière Angela Merkel mu 2015. Idoni doyano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase mube hafi y'amaradio yanyu. Agezwe hirya nino ku isi turayahera ku mugabane wa Afrika uvugamo uruhigi rw'abanyagihugu ba Zimbabwe na Malawi baturutse aho bari mu kato ka virusi ya corona. Inkuru ya mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Muri Zimbabwe, umuvugizi wa polisi y'igihugu Paul Nyati yatangaje ko barimo bashakisha n'ingufu abenegihugu barenga ijana bacitse ibigo bari barimo mu kato k'iminsi 21 y'itegeko ku bantu bose bava mu mahanga. Ati bigiriye mu giturage iwabo, turasaba rubanda kwanga kubacumbikira kuko bashobora kwanduza imbaga. Muri iki cyumweru Zimbabwe yapimye abantu 75 bashya bafashwe na virusi ya corona. Hafi ya bose bari mu bigo bya kato bashyizwemo bavuye mu bihugu by'abaturanyi nka Afrika y'Epfo na Botswana. Muri Malawi abenegihugu barenga 400 batahuwe bava cyane cyane muri Afrika y'Epfo, naho baturutse stade barimo mu kato mu murwa mukuru w'ubukungu Blantyre. Byibura 46 muri bo banduye virusi ya corona nk'uko inzego z'ubuvuzi zibitangaza. Polisi nabo bose uko ari 400 irimo irabashakisha kugira ngo batajya kwanduza imbaga mu gihugu. Zimbabwe na Malawi bavuga ko bose hamwe batarengeje abantu 200 banduye virusi ya corona, ariko bahorana impungenge z'uko abenegihugu babo bagenda bagaruka bajya gushaka amahahiro n'akazi muri Afrika y'Epfo bashobora kuyizana bakanduza abandi benshi. Afrika y'Epfo niyo ifite abantu benshi banduye virusi ya corona ku mugabane wa Afrika barenga 25,000 ku 125,000 bya Afrika yose.
Nani nabiciye ku masonga nk'itangura igitigiri cy'abahitanywe na virusi ya corona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika carenze 100,000. Idonido na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Ni mu gihe muri Amerika y'ubumanuko ibitigiri by'abandura ku munsi barenze ibyahitiye ku mugabane wa Buraya no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bivugwa kandi mu gihe ku isi yose abamaze kwandura uwo mugera bariko barababa imiliyoni 5 n'ibice 7 hamwe n'abarenga 354 umaze guhitana. Abafa muri Brazil bahitanywe na COVID-19 bashitse ku 25,000 ku munsi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abumaze guhitanaho bararenze 100,000, naho abategetsi mu mareta atandukanye bariko barafata ingingo zisubiza abanyagihugu ku mirimo kugira barwanire ubutunzi bwasubiye inyuma. Abahinga mu gisata cy'amagara y'abantu muri Amerika basaba ko amareta yoguma arikanuye kuko uwo mugera ushobora kongera kwandukira benshi mu gihe abanyagihugu bo kwijajara. Kaminuza ya John Hopkins yaha muri Amerika itangaza ko abanyamerika bababa umuriyoni umwe n'ibice 7 bamaze kumenyekana ko banduye COVID-19.
Kumugabane waburaya, umushikiranganja jeju migende ya nireu udagi na yandi makungu ya hamagaje unomusi ambasadeo wa Uburusiya I Berlin kugira ngo atange ibisobanuro ku gitero c'ikoranyabuhanga cyber attack mu Gifaransa cibasiye inzego zo hejuru zo mu Budagi. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arakomeza.
Nkuko itangazo rya guverinoma y'Ubudage ribivuga, ambasaderi Nechayef yakiriwe n'uwungirije ministri w'ububanyi n'amahanga umunyamabanga wa leta Miguel Berger. Uyu yabwiye Nechayef ko leta y'Ubudage yamagana yivuye inyuma igitero cyo mu 2015 kandi kwirimo isaba umuryango w'Uburayi bwiyunze gufatira ibihano abarusiya batandukanye barimo uwitwa Dimitri Badina. Ku itariki ya gatanu y'uku kwezi kwa gatanu, ubushinjacyaha bw'Ubudage bwasohoye impapuro zo guta muri yombi uyu Dimitri Badina, bumukekaho uruhare runini muri kiriya gitero cyo mu 2015. Buvuga ko ari umusirikare mukuru wo mu rwego rw'ubutasi bw'ingabo z'Uburusiya rwitwa GRU rushinzwe kuneka amahanga. Ministri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel na ubwe aherutse gutangaza ku mugaragaro ko bafite ibimenyetso simusiga biremereye. Uretse Ubudage, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ishakisha uyu Dimitri Badina. Amerika yemeza ko Badina yarakuriye imitwe y'ibanga ya GRU yitwa Fancy Bear na APT 28 yagize uruhare runini rwo kwivanga mu matora yo mu 2016 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leonid Slutsky ukuriye komite y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko y'Uburusiya umutwe w'abadepite yatangarije abanyamakuru ko nta shingiro ibirego by'Ubudage bifite. Yemeza ko ibihano by'Ubudage n'Uburayi byakwangiza ahubwo cyane umubano hagati y'impande zombi. Naho ministri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov nawe yamaganye ibirego by'Ubudage avuga ati hashize imyaka itanu yose ariko nta kimenyetso na kimwe baraduha.
Tugaruke aha muri Amerika aho vyitezwe ko Perezida Donald Trump ahava sinya ibwirizwa agega ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi. Ni nyuma yaho urubuga rwa Twitter ruvugiye ko abanyagihugu bo kwitondera ivyo Trump yandika. Jeffrey Mutagoma.
Amakuru ava mu bantu begereye ibiro bya Perezida Trump wa Amerika avuga ko iryo bwiriza risaba kanama ka Amerika gashinzwe itumanaho gusobanura agace k'iteka rya n'amabwiriza y'itumanaho kabuza imbuga nkoranyambaga nka Twitter na Facebook gukurikiranwa n'itegeko ku by'abazikoresha bazinyujijeho. Iri tegeko ibiro bishinzwe igenamigambi ry'ikoranabuhanga muri Presidence gukaza umurego mu gukusanya ibirego byerekeye ubwisanzure mu gukoresha internet bigashyikiriza icyegeranyo inama y'ubucuruzi ya Amerika na Minisiteri y'Ubutabera. Ku wa gatatu, Perezida Trump yari yavuze ko azagabanya imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga byaba ngombwa akazifunga. Amagambo y'umukuru w'igihugu yaje akurikira imbuzi y'urubuga rwa Twitter rwasohoye ku wa kabiri ruvuga ko rubanda rukwiye kwitondera ibyo Trump atangaza arunyujijeho. Perezida Trump ashinje imbuga nkoranyambaga kubangamira amajwi yabo mu ishyaka rye, avuga ko zagerageje kubacecekesha mu matora mu mwaka w'2016, bityo akaba adashobora kureka byongera kubaho.
Barakoze bagenzi bacu kuri no makuru ageze hirya n'ino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndayibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi. Mushobora kandi kuyumva ikibiriraho kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu gihugu cy'u Burundi. Agatungu asa yitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi akabaza ubwa kabiri mu majwi y'imfata kibanza yatangajwe na Seni yituye sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro. Yemanga ko afatiye ku byemezo yahaye yo sentare ari we yatahukanye intsinzi. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Kutemera ivyavuye mu matora nk'uko yamenyesheje abamenyesha makuru nico catumye kuri uno wa kane ku muhingamo rwa Sagato yaserukiye umugambwe senere mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka, akaba yamenyeshwe ko yatsinzwe ashikana muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ibirego vyerekana ko amatora yagenze nabi. Uyaserukiye senere mu matora aramenyesha ivyo afatirako kugira yemeze ko yasahuwe.
Venons de déposer notre dossier de recours à la Cour constitutionnelle par rapport Duhejeje gushikana amadosiye y'ibirego byacu muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ku bijyanye n'amatora yo kuri wa 20 kubera twiheje ibyegeranyo bitandukanye dusanga yaranzwe n'utunenge twinshi cyane. Biraboneka henshi ko hari amajwi yacuranugwa mu masandugu agashigwa hatagenewe. Nk'akarorero hari hatangwa amakarata y'itora 1,000 kuri rwa rupapuro bita FD ikagaragara, ariko ku rupapuro rw'ibyavuye mu matora ukasanga abantu badashika n'amajana 200. Ivyo birerekana neza ko amasandugu yacuranuwe. Muri ivyo birego vyashikanywe muri iyo sentare, rwasamenyesha ko biteye isoni kubona n'abitavye Imana bagaragara mu batoye.
Nous avons eu des cas où des gens qui sont décédés ont été mentionnés comme ayant voté.
Turafise n'uturorero abapfuye batoye kuko amakarata y'itora yarasohotse ahabwa abandi bantu baraheza barabatorera. Turafise uturorero twinshi ku muzinda ufise abarenga 15 ibuhayira imugwi n'ahandi henshi cyane. Twibaza ko seni ifise byinshi byo gutangira ku inyishu y'intonde z'abatoye zitigeze zije habona. Turananigura abajejwe ubutungane abanywanyi umugambwe SNL bakuwe ku ntonde ku itegeko ry'umushikiriza amanza kizigenza wa Repubulika afatiye ku binyoma, byose bigatuma amatora atagenda neza. Ku kibazo kijyanye nimba atubahirijwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro azoca ashiraho intaya ishize, Rwasagaton yamenyesheje ko azunguruza. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro nitadutunganiriza tuzitura sentare yo mu karere ka Afurika y'ubuseruko iri Arusha. Ntibyumvikana kandi ntibitahuritse ko amaleta azoguma akora ibyo yishakiye binyuranye n'amategeko, hanyuma abeshe ko ariko aratena imbere mu bijyanye n'intwaro rusange. Mwamenya ko inyishu y'ibirego Rwasagato yashikirije muri iyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro izoboneka mu kiringo kitarenze iminsi 8. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, no kugira ko umurwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni ku ruhande rwawo uhakana wivuye inyuma iby'ubwo busuma. Pierre Claver Kazihise mu kiganiro n'abamenyesha makuru yavuze ko atagaciro uha ivyagirije vy'abavuga ko amatora yibwe. Mbahawe inyishu harimo Ekleziya Katolika mu Burundi nkuko muvyumva muri no nkuru yateguwe na mugenzi wacu Eloge Urika neza.
Yo rero umuntu ashobye gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza. Kubona bose bahuje kiretse umwe azasubire kubo yatumye ababaze uko bavyifashemo.
Uwo ni Pierre Claver Kazihise mukuru w'umugwiseni utegura amatora igihe ariko yishura ku kibazo c'umenyesha makuru yamubajije ku itangazo ryasohowe n'abasenyeri Katolika bo mu Burundi ku munsi wa 2 w'iyindwi. Bwana Kazihise yinze cyane gucisha mu kanwa izina inama y'episkopi ariko yishura ku kibazo yashikirije
umurorerezi umwe abona uvuga umugwi w'abarorerezi kubera yuko iyo tuvuze ko bari 39 ni migwi z'abantu rw'abantu bo n'ibihumbi yuko yavuze ibidahuye n'iby'abandi kuri twe n'ibisanzwe cyane. Mugabo usigiye dutangaza n'uko y'abantu bari hamwe muri nka 10 umwe akabonaguye abandi babonye bimwe cyo twibaza tukuye umuntu yoraba neza akabaza uwo muntu yari ku rubuga kugira musigurire niko twaratangaye. Mugabo kandi nicyo gituma twatanze no mpanuro ngo bazoshikire abo batumye ubwo bakoze ico babatumye kubera yuko kugira ngo twumve ingene abantu bandi bose babona bimwe mugo mugi wonyine ntubona ivyo. Muri seni rero mu bisanzwe uko twari twavuganye n'abarorerezi twavunya yuko igihe baje kurorera bazoturungikira ivyegeranyo kubera yuko hari abasaba kurorera kumbure badafise ubushobozi bukwiye.
Ayo makenga se yonyine mukuru wa seni afise
ubu rero nibazana ivyegeranyo tuzuraba yuko turonka nk'akanya dushobora guhura hanyuma duhana hana ivyumviro kugira ngo abantu bose bamenye ukugene ivyo kurorera matora bigenda. Kuko si cyoroshye umuntu atakiza yibaza yuko ari bisanzwe. Oya si bisanzwe. Byafise nk'ene bikogwa. Iyo rero umuntu ashobye gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza. Twebwe rero twibaza yuko kubona bose bahuje kiretse umwe umwanyimwe nibisanzwe mugabo tuvuga tuti azasubire kubo yatumye ababaze uko bavyifashemo
uwavugwa ni inama y'Episcopi Katolika mu Burundi abo yatumye nabo ni ndorerezi 2716 musenyeje wa Shenta Ondereye yarongo inama y'Episcopi Katolika yemeza ko bakwiragijwe mu gihugu cyose ku munsi w'amatora itariki ya 20 ukwezi kwa gatanu niwe yasomye itangazo we n'abagenzi be basinye
naho igitigiri cyabo kitari kinini cyane ugereranije n'igitigiri cy'ibiro by'amatora barashoboye gushika mu makomine yose barahacagura ibiro by'amatora bimwe barabirako dufatiye ku byo biboneye turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano ariko turanegura ibyabaye bishyize kubiri n'itegeko rigenga amatora ku byerekeye umwidegembyo w'abatora no gukorera mu mucyo kw'abahagarikiye ayo matora no ku byerekeye ugufatwa kumwe kw'abitoza ibyo byose tukaba tuzi ko birimwo mu bituma amatora aranguka by'ukuri nk'uko bibereye mu ntwaro rusange
musenyeri ntawundereye anagaruka ku bikuru bikuru abaserukizi b'umwongere w'ekereziya mu Burundi banegura
uguhata abaseru kirabitoza mu icyungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ibyegeranyo by'ibyavuye mu matora ayo matora ataraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe abantu bamwe batoye bisubiriza ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi iterabwoba ryagizwe n'abajejwe intwaro bamwe bahatira abantu gutora nk'uko bashaka gushika naho babakurikirana no mu bwiherero bw'itora ukwinjira kw'abantu batabirekuriwe n'amategeko mu bibanza byaharurirwamwo amajwi ugutora mu ibanga kutubahirijwe hamwe hamwe ukwaka abarorerezi impushya zabo n'amatelefone turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshikirizwa ko ari byo byavuye mu matora
ibitigiri mfata kibanza byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aya bashinga amateka n'abaje inama y'amakomine byatangajwe ku 2025 ku kwezi n'umugwisa n'ibyerekana ku mukandida w'umugambwe Sende DFDD uri ku butegetsi General Evariste Ndayishimiye yatsindiye intebe ya perezida ku bice 38% n'ibice 72% nayo wakurikiye Agaton Rwasa w'umugambwe senere utavuganwe n'ubutegetsi ku bice 24% n'uduce 19% ku bakandida indwi bari mu ihiganwa Rwasa yinubiye ko azibwa amajwi kuva kiri mu myiyamamazo yajanye ikirego ciwe muri sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri nk'uko yari yabitangaje Eroje Wikaneza Ijwi rya Amerika
Tukivuga ku vy'amatora mu Burundi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uno munsi watanguye amasengesho yo gushimira Imana ku vyavuyemwo n'amasengesho ariko abera mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politique mu batayitabiriye bigatuma benshi bibaza impamvu harimo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tadendi Kumana amakuru y'Ijwi rya Amerika tutarashobora kuronkera ibyemezo avuga ko batavyitavye kubera ko baba bakitswe n'amagara ibindi kuri no nkuru tugicukumbura ni mu makuru yacu ari imbere ubu naho twerekeze mu gihugu cy'u Rwanda aho igisata cihariye cha sentare iburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu n'ivyiterabwoba rumaze kwagiza bwana Ladislas Ntaganzwa ivyaha vya genocide n'ivyibasiye inyokomuntu n'urubanza rwakurikiranywe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda
urubanza ruregwa mu bwana Ladislas Ntaganzwa umucamanza n'inteko bafatanya kuruburanisha bari somye bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Skype ryahuzaga inteko n'ababuranyi bombi kubera kwirinda icyorezo COVID-19 Inteko iburanisha yari yicaye mu cyumba cy'urukiko gisanzwe kiri mu mujyi wa Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda mu gihe bwana Ntaganzwa n'ubwunganizi bari muri gereza ya Mpanga mu birometero bike uvuye ku nyubako y'urukiko ariko mu buryo bwatunguranye mbere y'uko urubanza rutangira bwana Ntaganzwa nyir'urubanza yanze kuba muhuza n'abandi baburanyi kuri iryo koranabuhanga ngo asukurikirane isomwa ry'urubanza yavuze ko yaburanye bityo adashaka gukurikirana isomwa ry'urubanza rwe n'isomwa ry'urubanza ryihariye amasaha asaga tatu ufatiye ku gihe bwana Ntaganzwa yagejejwe ku butaka bw'u Rwanda kuhaburanira urubanza rwe rwari rumaze imyaka isaga hine gato ruburanishwa mu ngingo zarwo zose kwikubitiro mu rubanza rugitangira mu mizi ubushinjacyaha bwareze ibyaha bitanu bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu uyu wahoze ari burugumestre wa komine Nyakizu muri prefegitura ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda ibyo ni ibyaha bikomeye kandi bidasaza icyaha cya genocide, gushishikariza abandi gukora genocide, kurimbura imbaga nk'icyaha kibasiye inyokomuntu, kwica nk'icyaha kibasiye inyokomuntu, no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Mu isesengura rye n'inteko iburanisha, umucamanza yavuze ko uregwa hamwe n'ibyaha bibiri. N'icyaha cya genocide avuga ko gishingiye ku mpfu z'abatutsi Ntaganzwa yagizemo uruhare, n'icyaha cyo kurimbura no gufata abagore ku gahato nk'icyaha kibasiye inyokomuntu mu 1994, maze umucamanza avuga ko Ntaganzwa adahamwa n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide. Avuga ko nta bimenyetso bigishimangira byatanzwe. Mu kirego cyabwo, ubushinjacyaha bwo buvuga ko Bwana Ntaganzwa yagize uruhare rukomeye mu icwa ry'abatutsi barenga 2025 bari bahungiye kuri paruwasi ya Cyahinda. Abo batangabuhamya benshi bahuriza ku kuba ngo hari igitero cyagagabwe kuri iyo paruwasi cyari gikomeye, kuko ngo mu buhamya bwabo bavuga ko cyari cyiganjemo abari abajandarume, abasirikare, interahamwe ndetse ngo n'impunzi z'abarundi. Bakavuga ko ibyo bakoze byose bicaga abatutsi bakoresheje intwaro. Gusa mu myiregurire Ntaganzwa n'ubwunganizi nabo bakunze kuvuga ko ahubwo hari bamwe mu batutsi bari bafite intwaro, kuko ngo hari umwe mu bajandarume bishe baciye umutwe. Bagakomeza kwibaza impamvu abatutsi bari bafite izo ntwaro. Hanze y'ibihumbi by'abatutsi biciwe Cyahinda, anaregwa abandi biciwe mu nkengero za Nyakizu. Ku mabwiriza ye kandi ngo bari bahahungiye bakomotse mu bice bitandukanye. Abashinja uregwa bakavuga ko mu bihe bitandukanye bagiye bamubona n'imbunda muri komine yategekaga, ariko ko ntawe yigeze yirashisha. Ntaganzwa kiregura n'ubwunganizi bwe bavuga ko bamushinja ubuhamya bwabo bubumbatiye ukwivuguruza gukomeye, kandi ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yakoze ibyaha. Nahakana ko muri komine yategekaga habayemo genocide, ariko akavuga ko nabo basha yarafite bwo kuyihagarika. Gusa hakana ko hari igitero na kimwe yaba yaragabye kuri paruwasi ya Cyahinda n'ibindi bice aregwa mu ruhare rwarwo rwose. Ntaganzwa akavuga ko yakoranaga n'abaturage inama, ababwira ko bagomba gusubira mu ngo kugira ngo babashe kubarinda umutekano. Nyuma yo gusesengura ibivugwa n'impande zombi n'ibindi bimenyetso, umucamanza yavuze ko ashingiye ku buhamya bw'abatanga buhamya asanga uregwa hamwe n'uruhare rukomeye mu bitero byagabwe kuri paruwasi ya Cyahinda no mu bindi bice biyikikije, agashingiraho amuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose mu munyururu. Umwunganizi wa Ntaganzwa Maître Alexis Musonera yatangaje ko batishimiye icyemezo cy'umucamanza maze bahita bakijuririra. Bwana Ladislas Ntaganzwa y'imyaka 58 y'amavuko yafatiwe mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho avuga ko yakoreraga ibikorwa by'ubuvuzi, yoherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania hari mu 2015. Uyu yari ku rutonde rw'abandi bagabo barimo umuherwe ukomeye w'umunyarwanda Bwana Felicien Kabuga wafashwe mu minsi ishize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye ishyiriraho igihembo burumwe cya miliyoni 5 z'amadolari kuwagaragaza aho aherereye. Ntaganzwa yagejejwe ku butaka bw'u Rwanda mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2016, yoherejwe n'urwego MICT rwasigaranye imirimo ya ICTR. Abaye wa gatatu woherejwe u Rwanda avuye Arusha nyuma ya Pasteur Jean Uwinkindi na Bwana Bernard Munyagishari bamubanjirije. Bose uko ari batatu nta n'umwe umwere cyangwa wajye munsi y'igihano cyo guhera mu munyururu ku byaha baregwa. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Tukivuga iby'ubutungane mu Rwanda, umucamanza w'urwego rwasubiriye inkiko mpuzamakungu William Masekule yase ubusabe bw'ubushinjacyaha bwasaba ko umugwiza atunga w'umunyarwanda Kabuga Felicien yagirizwa ibyaha bya genocide aheruka gufatirwa mu Bufaransa yorungikwa mu Hollande. Mu kanya gahize mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma abajije umunyamategeko ico ibi bivuze mu rubanza rwa Kabuga. Aratangura amubaza ico ubucamanza bwashingiye ko mu kwanka ubusabe bw'umucinjacaha.
Imanza zose zo mu rwego rw'ibanze ziburanishirizwa mu cyiciro cy'urukiko Arusha, hazafatwa icyemezo wujuriye ubujurire bwe akari bwo buza kuburanishwa mu rukiko mu Buholandi ihari. Ni ukuvuga rero ko nibyo uyu nguyu uhagarariye iyi mekanizime isigaye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku Rwanda, nibyo yibukije igihugu cy'Ubufaransa kubera kuri cyashaka ko Kabuga yajyanwa mu Buholandi, bitewe cyane cyane n'uko Ubufaransa bwavugaga ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'uko kujya Arusha bigoye bitewe n'ikibazo cya coronavirus. Ibyo rero akaba ari byo umushinjacyaha washyizeho impapuro zo gufata Kabuga yamaganye, avuga ko agomba kugenderwa ku bushake umushinjacyaha washyizeho inyandiko zifata umuntu yari afite mu gihe yandikaga izo nyandiko. Akaba yibukije rero ko mu gihe hatangagwa inyandiko zo gufata Kabuga, umushinjacyaha yifuzaga ko nafatwa agomba gushyikirizwa urukiko rw'Arusha, akaba ari naho agomba nyine kuzabonera ubutabera. Ubwo rero irumvikana ko Ubufaransa, buriya umushinjacyaha w'Ubufaransa agomba kuzasaba urukiko rwa Paris ko Kabuga yajyanwa Arusha, aho kurubwira ko agomba kujyanwa he nk'uko yabiteganyaga. Nicyo bivuga ibyo babandikiye abashinzwe ya mekanizimu yasigaye urukiko rwa Arusha.
Mu buryo bwagutse bisobanuye iki ku rubanza rwa Kabuga, ku miburanire y'urubanza rwa Kabuga?
Hari ibyo bavuka be basaba, bifuzaga ko Kabuga atashyikirizwa ya mekanizime ya Arusha cyangwa irahe, kabwo Kabuga yagombye kuburanishirizwa mu Bufaransa. Ibyo rero ndakeka urukiko rwo mu Bufaransa rugomba kuzabifataho imyanzuro. Ubwo nta zindi mpaka zizaba zigihari niba agomba kugira he cyangwa kujya Arusha, kubera ko umushinjacyaha mekanizime yasigariyeho urukiko rwa Arusha yemeje ko yagomba kuzajya Arusha. Ubona gutegereza rero icyo urukiko rw'i Paris ruzanzura, muzi ko ku itariki ya gatandatu ruzafata icyemezo cyo cyerekeranye no kuba Kabuga yashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cyangwa se niba yaburanishiza mu Bufaransa. Niyafata icyo kintu, yafata icyemezo abavoka bazaba bashobora kujurira bikajya mu rukiko rwo hejuru, narwo ruzaba rufite amezi abiri kugira ngo ruzatange icyemezo cyarwo. Ni ukuvuga rero ko iyo gahunda yose nirangira niho tuzamenya niba Kabuga azaburanira mu Bufaransa cyangwa niba azaburanira Arusha, kubera ko buriya ibyo kuburanira irahe ko byaba bivuyeho agomba kuburanira Arusha nibaramuka Bufaransa bafashe umwanzuro ko ataburanira mu Bufaransa.
Niba mbyumvise neza, ni ukuvuga ko ni icyemezo abashinjacyaha bashobora kujuririra?
Ntabwo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bufite kuba bwajuririra ibyo umushinjacyaha wa Arusha yabandikiye ababwira ko atemera ibyo bashoraga byo kugira ngo abe yagira he. Nta hantu bashobora kubijurira, bagomba byanze bikunze kuba mu gihe urukiko rwo mu Bufaransa rufashe icyemezo ko Kabuga adashobora kuburanira mu Bufaransa, kuko hari impamvu nyinshi abavoka be basobanura bavuga ko Kabuga yagombye kuburanira mu Bufaransa. Icyo gihe biramutse bifashwe, ni ukuvuga ko urukiko rwa Arusha rwatanga ibirego bamurega, rugatanga n'ibimenyetso byose byerekeye iperereza bamukozeho, bakaba Bufaransa kugira ngo ari rwo rumuci urubanza. Mu gihe rero icyemezo nyamukuru cyavuye mu rukiko ndetse cyanajuriye cyarangiye kuba itegeko cyakwemeza ko Kabuga agomba gushyikirizwa urukiko mpuzamahanga, nta shiti icyo gihe yazagomba kujya Arusha nk'uko umushinjacyaha watanze impapuro zo kumufata abyifuza. Ntabwo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bushobora kujuririra icyemezo mugenzi wabo uhagarara urukiko mpuzamahanga avuga.
Maitre Innocent Twagiramungu, Ibusere mu Bubiligi, turabashimiye cyane kuri ibyo bisobanuro mutanze bigendanye n'amategeko. Mugire umunsi mwiza.
Akaba ari nongaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Tubike banure tubifuriza kuranirwa mu byo murimo byose. Kuri mikro mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, twari duhagarikiwe na Frederic Nkundikije. Amakuru y'uno mugoroba yegeranijwe na Facile Gebehu.